mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese. Ijwi rya Amerika muryumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Uvuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio Yacu. Ikaze mwese nshuti bavandimwe.
Kubitwerekeye tubona yuko niyo iyo nama y'abakuru b'ihugu itafata ingingo ishimisha Abarundi. Twasabye ko icyo kibazo cova mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na New Africaine.
Uwo ni Tatien Sibomana wo mu Mugambwe Uprona waturutse mu Burundi, yari mu biganiro byahurizaga abanyepolitiki y'Abarundi yarusha mu gihugu cya Tanzania leta y'u Burundi ititabye. Aravuga icyo yumva cyakurikiraho. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye ibibazo abahinzi barimo guhura nabyo mu ntara ya Kirundo, imyaka bateye mu mirima irimo kwangirika, bakabibaza icyo biturukaho, n'iyerekeye indwara ya Ebola muri Congo n'ingamba zafashwe mu kurwanya iyo ndwara mu bihugu bituranye n'icyo gihugu. Turaza rero kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Tuhere Arusha mu gihugu cya Tanzania, aho ibiganiro bihuza Abarundi bimaze kurangira. Umuhuza mu bibazo by'Abarundi Benjamin Mkapa wahoze ari perezida wa Tanzania amaze kubasezerera, ababwira ko arangije akazi ke ko agiye gushyikiriza icyegeranyo inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC hamwe n'umuhuza mukuru hariwe Yoweri Museveni perezida wa Uganda. Mkapa yumvikanye nkaho atanze imihoho. Mugenzi wacu Pierre Kaveni yo nkuru niwe umaze iminsi adukurikiranira aya makuru ku biganiro bihuza Abarundi, aduhe inkuru irambuye.
Inyuma y'iminsi itandatu abanyapolitike b'Abarundi bari mu biganiro i Arusha muri Tanzania, umuhuza yatangaje ko akazi kiwe karangiriye ngaho. Mu gihe yari kwarasozera ibyo biganiro, Benjamin Mkapa yavuze atwara igihugu cya Tanzania, yavuze ko we n'ibiro vyiwe bari bakoze uko bashoboye kose kugira ngo haboneke umuti ku matati ya politike ari mu Burundi, nawe hatabonetse amasezerano cyangwa urwandiko rumwe ruhuriwe ko n'impande zose zegwa n'ayo matati. Umuhuza Mkapa yavuze ko agiye gutanga raporo kuba mutumye. Ambassador David Kapya n'umuhanuzi mukuru wiwe.
The facilitator now will review the documents he has.
Atumuhuza agiye kwegeranya inzandiko zitatu zose afise azishyire hamwe. Izo nazo ni urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yarungikiwe na leta, ubwo abatavuga rumwe na leta bahunze, hamwe n'uru rero abatavuga rumwe na leta bahunze n'abari mu gihugu baje gushikako. Azoca atanga raporo ku muhuza mukuru ariwe Yoweri Museveni atwara igihugu cy'u Buganda.
Yoweri Kaguta Museveni in due course.
Ijwi rya Amerika ryamubajije nimba umuhuza azoguma ari Mkapa canke ko azoba ibindi biganiro. Kapya ati twebwe twifuza guhagarikira ngaha. Byose bizovana n'ico inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Yase bazoshima ko biba, kuko ubu tubishyize mu maboko yabo, kuko umuhuza mukuru perezida Museveni nawe azoca yihicegeranyo. Nibo bazomenya ko ibiganiro bibandanya canke bihagarara, bashobora no kumubwira akabandanya igikorwa. Ariko Mkapa yifuza ko yuhagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese. Kubw'abanyepolitike bari bamaze iminsi ngaho, Mkapa yatanze imihoho, basavye mu rwandiko barungikisha mu mpuzamakungu ONU hamwe n'umwe bwa Afurika ko bifuza abandi bahuza. Anise niyo nkuru yaje arongoye umugwi w'abatumiwe mu rudanisa na leta ritavuga rumwe na leta.
Twashaka uwundi muhuza. Ubwa mbere twashaka yuko inyo africaine yishyira hamwe igihugu byo muri Afurika ryoca risubira rigafata ikibazo cy'uri muntu ke bakaturundirira uwundi muhuza, kuko twasanze umuhuza hariho umuhuza n'umufasha w'umuhuza. Twasanze ko ikibazo cy'Uburundi atacyitayeho cyane, tukagira tuti ibihugu bihurikiye irishyira hamwe igihugu byo muri Afurika basubire bagisubiremo, basubire barabe yuko batoduha uwundi muhuza. Wewe yoba yitayeho kurusha uwahahora ikibazo cy'u Burundi. Abo bantu ko ari bari bamaze imyaka ibiri bagerageza mugabo byanka butanga imihoho bose, icyo kibazo kikaja mu minwe y'undi muhuza.
ikindi basavye kandi muhuza kakibemerera kugishikana no kuba inama ya karere yigi kibazo cyo Burundi gusa tatsesipomana asabikira umugambwe iprona urubande rutavuga rumwe na leta ya Javi Bujumbura
tutene byumvikana ko aka karere iyi myaka yose bimaze akaba atanama idasanzwe iratumwa ko kugira yige gusa ico kibazo cyo Burundi ati je naje ndabona ko byananiranye nico gituma muri raporo nshikirize muhuza nsaba ko ico kibazo cyo Burundi coshigwa ku runama yacu yonyine atari mu nama zijya zisanzwe usanga hariko ibindi bibazo ku rutonde rw'ibyihwezwa tuti mbere kubitwerekeye tubona yuko niyo iyo nama y'abakuru b'ihugu itafata ingingo ishimisha abarundi twasabye ko ico kibazo cova mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Union Africaine agaheza bakaraba urundi rwego rwo kwigigwamo icyo kibazo cyo Burundi.
Pierre Clavier Nahimana atwara umugambwe Sabanya Fredebu nawe yamenyesheje ko bizeye badakekeranya ko naho ikibazo cyo Burundi cyo habwa abandi bahuza ibyifuzo byabo bizoshikanwa imbere kandi bigafatirwa
ko tubona yuko yatwemere ku byumviro twashikirize ngaha azobishikiriza abakuru bihugu bakuru bacu hanyuma bagaheza nabo bakagice babivuze ko kuko we yavuze ati jewe ndumufasha ariko abahuza ubure bagiye gutanguza ibiganiro bikomeye bongere babe abahuza koko ntibagume bari abafasha gusa ikibazo kiri mu Burundi bagitorere nyishu n'ingoga nkuko bigombwa gukogwa aho rero twewe twahakuye umwizero ukomeye ko yatwiye yuko abakuru ibihugu bakarere icyo cyo Burundi bagiye kugifata mu ntoke vuba kandi bagitorere inyishu
muri byo biganiro byari bimaze iminsi umuhuza arafite n'ikindi ashima nuko abanyepolitike b'abarundi bashoboye kugira umugumwe w'abatavuga rumwe na leta baba abahunze hamwe n'abari mu gihugu gusa arababazwa n'uko leta umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD n'imigambwe bicuditse batitabye ubutumire bwiwe inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ari nayo izofata iyindi ntumbero y'ingendo guhuza abarundi vyogenda yitekanijwe kuba mu mpera z'ukwezi kw'11 kuza atagihindutse Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwije rya Amerika
Karavel rakoze kuri inkuru tuve muri Tanzania tujye noneho mu Burundi mu ntara ya Kirundo imbuto zatewe mu mirima zirimo ziruma izindi ziraborera mu mirima abo bahinzi rero baziteye bavuga ko bakurikije ikirangaminsi cy'ukuntu imvura igwa no mwigena biteganya gihe ariko kandi bagasaba ikigo kibishinzwe kongera kubamenyesha uko bakwifata muri ibi bihe imvura itarimo gukurikiza ikirangaminsi kiteganya gihe Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze uri aho ngaho mu ntara ya Kirundo adutegurira iyi nkuru.
Imvura ya mbere y'urutasi imaze gushika hasi ikanywesha isi abarimyi hirya no hino mu ntara ya Kirundo baciye batangura guteragira. Abarimyi bavuga ko batewe intege zo kurima no guteragira kubera babonye umwaka uheze wababereye mwiza mu burimyi. Ubu barateragiye ku bwinshi ariko bafise amakenga ko uruzuba rushobora kongera kubakura mu gahengwe bahoramwo ni mu gihe mu bice bitari bike imvura yerekana ko igomba kugwa ariko ikaguma hejuru ahandi naho uruzuba rukibonekeza umwanya munini aba n'abarimyi bo ku mutumba wa Yaranda muri komine n'intara ya Kirundo
irima uko twabona ryari ko riragenda byari byiza mugabo uruzuba ni ngo rukiye ruduhindukirira basubiye kongera kwaka nkuko byari bisanzwe ubwa mbere mu byari byakiyemo haramwe kanyunzwe gatoya kwa twari twamaze kuba tumaze nk'umwaka wose turonka icyo turya mu gubu biragiye gusubira guhinduka twarateragiye ariko turabona ko nibyo twateragiye biriko birafira mu kuzimu bimwe byaheze mu kuzimu ibindi biriko biraraba ariko nabikurikirana wewe nk'umunyesha makuru ngaha urabona ko bitagenda neza cyane
nuko tubona kabisa yuko ibirera ari bibi nk'ubu nkanje kubera nk'icyo ndagiteragira ndagikoye ku isoko urabona ubu ubyapfuye
aba barimyi bavuga ko bateragiye bakurikije akamo kiteganye gihe byatanzwe n'ikigo cy'igihugu kibijejwe ijebe
kuma mwaka barabivuze ku maradiyo n'amatariki bari baravuga yuko imvura izo ari nyinshi abantu nyine imbuto nyine bari babitse mu mahanga abantu ibintu babikoye mu mahanga bararima ibintu byarumye nyine bajyasubiye gusonza
mu bwa mbere mu ntanga bakoma bavuga ko imvura izoboneka mu gihe gito gitoya abese byabaye bateragira bihuta kugira barabe nyine ko izo gabanuka bagize baje guteragira hariho rero mba hariho abagitera n'abandi baciye bahagarika kuko izo bagira abanyagishi
bagize ico basaba ico kigo
abo bajejwe ibintu z'irere twobasabanye bakatubwira neza kugira ngo tureke kwihebura gose n'ibizogwa tubimenye kuko hariho nk'abeshi bakiri ko batera ibigori cyangwa ibiharage bijya byanyuma nyine
huwa wajajwi birele njene boza baraba njene baka wipimaneza hako abanyaji huko babashuka imbote za wakazitera baka sabasi wabaso ndofuma baka abugi jukuri baka lika kutaba lahenda abanyaji huko wisa ayuko wazo tani imbote za kutaji ya mshasha kwa uta mate kupi izini barimi
wensi mwate lagie barimie imbote zibi haragini wigori ni imbote waku yukubia barimi mbuye munga kuheze wirima wasa wako voronsu kwa imbote mugihe imvore yosuwi la kuwone kanezi
wisa ayuko wazo tani imbote za kutaji ya mshasha kwa uta mate kupi izini barimi
jokunda babishoboye bakazitanga mu gihe bo babona yuko ikirere cyozotira kikabaciza n'ukuri izo mbuto ziduha tukazisubizamwe kuko izo twasize mu zozo tarana ko zadufanye
ikigori nateye cyarabye urumva rero n'ukuri cyo twobasaba yuko nkubakavura kaguye mu dihe imbuto tugasubizamwe wa mukoze
ikigo ijebu kijejwe guteganya igihe gitangaza ko giteganya gihe gishira ahabona idakorerwa abarinyi gusa ubuyobozi bukuru bw'icyo kigo bumenyesha ko iteganya gihe rishobora gufasha ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu icyo abarongoye abandi mu bisata bitandukanye abajejwe uburimyi barimwo baheza bagakora no kumenya ururimi bakoresha mu gusigurira abo bajejwe bafatiye ku makuru bahawe n'ikigo kijejwe iteganya gihe icyo kigo kimenyesha ko n'ubu kibandanya gukurikirana uko ikirere kibandanya guhinduka mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
ndagushimiye Jean Bosco kuri iyi nkuru tuve mu Burundi noneho tujye mu bihugu bituranye hari byo Uganda na Congo ku kibazo cy'indwara ya Ebola iri mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo igihugu cya Uganda bituranye kivuga ko kidafite impungenge nyinshi nubwo kirimo kwakira impunzi zituruka muri Congo cyakora cyashyizeho ingamba zo kurwanya icyo cyorezo ku mipaka naho impunzi zakirirwa ni nkuko umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignacio Sebahizi abitubwira
icyorezo cy'uburwayi bwa Ebola ni ikintu kimenyerewe muri Uganda kubera inshuro nyinshi cyagiye cyaduka mu duke dutandukanye tw'igihugu akaba ariyo mpamvu igihugu kimaze guhuguka mu rwego rwo kurwanya Ebola bityo bagashobora no gushyiraho ingamba zikomeye kugira ngo iyo ndwara ivugwa mu gihugu cy'igituranyi itambuke umupaka ukurikije minisitiri ushinzwe amagara y'abantu Ruth Ochen nyamara ariko kubera ko Uganda idashobora gufunga imipaka na cyane cyane ku mpunzi igera kuri 50 z'abakongomani zinjira zigiye ku mpaka wabonagana muri Gisoro buri munsi abashinzwe iby'ubuzima bongeye gukaza umurego kugira ngo birinde Ebola kwinjira mu gihugu Abel Bizimana ni umuyobozi mukuru w'intara ya Gisoro twavuganye ku murongo wa telefone
Uganda binyuze mu ministry y'ubuzima yashyizeho gahunda yo gusukurininga abantu banyura ku mipaka kubasuzuma bakoresheje ubuhanga bwabo kumenya na taniza Ebola kuko iza n'umuriro so the first cardinal sign bakurikirana no kureba umuntu umuriro nangwa n'ibindi bimenyetso byerekana ko yaba yafashwe
nyamara ariko ukurikije uyu muyobozi abantu bateye impungenge cyane n'abaturuka kure kubera yuko abaturuka hafi n'umupaka baba batavuye ahadutse ubwo burwayi ariko naho baba baturutse hafi ngo barakurikiranwa kureba niba barageze muri ibyo bice cyangwa baba barabonanye n'abantu bahaturuka
kuko henshi abantu baturutse kure ba truck drivers abaje nko mu ndege bavuye nk'igoma bakaza bavuye kure iyo history yose bakayikurikirana bakareba niba yabaturutse ahantu ko muri Ebola area hili ariko twe nka Gisoro nta kibazo dufite cyane gikabije kuko ahiri ni mu ruhande rwa Kasese rwegereye Kasese nubwo nabwo ari kure cyane ya Kasese ariko urebye nyine n'abafite risiki yo kutwanduza burya ntabwo ari abo bashobora gukora sodazi kuko abo basa nk'abaturage n'abanye no ku mipaka iri gazetedi nkabunagana maybe nkabusanza abo bagaragara yuko bavuye kure nangwa bavuye mu bice bya kure nibo sereti
ku ruhande rw'impunzi naho leta ifatanyije n'umuryango uzitaho hasheri hari uburyo zashyiriweho bwo kuzikorera ibipimo by'amagara kugira ngo babe bamenya uwanduye byihuse
impunzi zine ikibazo ariko nabayo nagize yarahari nyakabande basinye iteguro iyo bakora bakiri ku mupaka aho babavana bene bagira na hariya kwa nyakabande nabo bakagira ibyo bakora byo kugira ngo nubwo harimo sereti bayivumbure kare kandi n'abantu barebe ngo babahaye uburyo bw'isuku buhagije kugira ngo bavuye iyo Gisoro bari clean bafite isuku
umupaka wa Bwera muri Kasese aho abantu baturuka za Beni baca hamwe n'umupaka wa Bunagana muri Gisoro aho impunzi zikunze guturuka ntigenzurwa cyane n'abashinzwe iby'amagara y'abantu bakuru b'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba byose bisa nk'ibyafashe ingamba zo kwirinda Ebola kuvaho yavugiwe muri Congo, kuko iyo ukiye ku bibuga by'indege hamwe no ku mipaka itandukanye usanga habashinzwe iby'amagara y'abantu bakurikirana kumenya amateka y'ingendo z'abagenzi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Ignatius Bahizi, ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru. Twibutse abatwumva ko mukurikira Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mukatwumvira ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 kugeza mu kanya saa 2. Ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha birakomeje. Umuryango w'ibihugu by'Iburayi wagumishijeho ibihano wafatiye u Burundi kugeza ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 10 umwaka utaha wa 2019. Icyemezo cyafashwe ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 10. Ni mu gihe ibiganiro bihuza Abarundi leta ititabye byarangiye i Arusha muri Tanzania. Umuhuza Benjamin Mkapa yatangaje ko arangiza akazi ke, ko azashyikiriza icyegeranyo umuhuza mukuru Yoweri Museveni uyoboye igihugu cya Uganda. Mugenzi wacu Fide Niyongabo mukanya yaganiriye na Faustin Ndikumana ari mu kiganiro muri Isanga. Faustin Ndikumana hayoboye ishyirahamwe Parsem rishinzwe gukangurira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira ngo bazagere ku iterambere rirambye ari Bujumbura mu Burundi. Yaganiriye kandi na Innocent Bano, umuhanga mu bya politiki hari Buruseli mu gihugu cyo Bubiligi. Baratangira bavuga uko bakiriye uburyo ibyo biganiro byarangiye. Dutangire twumva Faustin Ndikumana.
Twabyakiranye nyine umubabara, kuko urumva igikorwa cyatanguwe cyo kuzanira amahoro Burundi, cyo kugira Burundi busubirane ituze, umwumvikano, icyo bita cohesion nationale mu gihugu, kuko ibyo ni ibintu bya mbere ngombwa kugira igihugu gishobore no gushyikira iterambere cyifuza, na cyane cyane ko n'iby'ubukene biba bisanzwe biba bitifashe neza mu gihugu cyacu. Urumva rero ntaho reka kugira umubabara, agahinda n'impungenge, kuko avuze ati jewe nari naragerageje birase abarangoye bari binyinyi banyitaje ko ndabyifuza arabyuka cyane reka ndakiyangije. Ubwa mbere hoho abahomba ni twebwe Abarundi nyene nicyo twagabaje, kuko wewe urumva yakadukorera turakunda gukunda Burundi kudusumbya itwebwe tugeza kubukunda imbere yiwe. Ingaruka nk'izo tuzibona rero ku gihugu cyacu hanyuma mugabo umuntu akizera ati petetre kumbure ko yari umufasha w'umuhuza niyashyikiriza icyegeranyo inama kuri y'ugu harimo n'umuhuza mukuru nyine Romediateur we Perezida Museveni, yumvire yuko kumbure bazofata ingingo zindi zotuma icyo kibazo kitutako cabananiye, kuko ubundi kugira tubeho akarere kananiwe Burundi tuzumva ibizo bivuye muri iyo nama n'icyo uwo muhuza mukuru azobashikirije. Sinzi ko azoza amatanye n'intumbero mugabo gushika uno munsi yabaje kurabona ibiganiro byatanguye kuvuga mu 2015 sinzi ko mubyibuka kuva rero mu 2015 gushobora mu 2018 ibiganiro bimara imyaka itatu itarahera. Wumva bidateye isoni n'ubwoba uko na bimwe byarushangira byatora inyishu ku matati y'indyane mu Burundi zari zihari kuva bucikukira byaramaze imyaka ibiri mbere wa kabiri uko batangura bisa bisana n'ibirangira mugabo nk'ubu imyaka itatu murabe muri zuguruzuguru ibintu bidahera urumva ko bitanezereye kuko ntibeza ngo biduhe iteka n'itekane mu Burundi.
Urakoze. Nawe Bano, mu byakira gute ibyo biganiro ukuntu byarangiye?
Jewe uko ibiganiro byarangiye nibaza ko ari ibintu bisanzwe, kuko igikorwa bamutumye asa n'uko yari mu butumwa yari yavuze ko bateza kugira kuraba ingene abanyepolitiki boza kujya barabe iby'amatora y'2020 kunyene byogenda bigende neza. Ntanguye kwibutsa ibyo biganiro byari bifise intumbero zibiri. Ubwa mbere hari kimwe kwita vole ya mbere, hari ibiganiro byabereye hagati mu gihugu aho Abarundi bicaye hamwe bose bari mu gihugu, hakabaho n'ibyo biganiro rero basaba yuko abari hanze bashobora kuza kwicara hamwe n'abandi, bamwe biyumva ko badashobora kuja kuganirira i Burundi bakavuga ati reka tuje hanze bari tuganirira iby'i Burundi. Abarundi baricaye hamwe, Abarundi benshi imigambi yose bicara hamwe irumvikana, ari byo byashyitse ku bintu bimwe bimwe byagiye biraba kuva mu 2015, kuko ibyabaye mu 2015 sico kimwe n'ibiriko birabubu. Hariho ibintu byinshi byagiye bitera imbere Abarundi, inyinshi baradaratoreye inyinshi ibibazo bimwe bimwe ibyo rero byari kiri hanze aho bita Arusha nibaza ko byari ibintu ahubwo byari byaje gutebya abarundi kuko abarundi byari bije kubasamaza gushuka abarundi mbona ko bari bafashe inzira ari inzira mu byo bari baganiye ko musa ico na twari twizeye nuko abanyepolitike bari hanze bari gutanga akantu ico no kwita privacy kw'ibyo bintu ba abarundi bahagati mu gihugu bari bumvikanye ko hama nabo bakaraba ingene botaha kugira bu bashore kubandanya buba ku Burundi aho Burundi bugeze teni baza rero ko nkuko bayabivuze adoskiride cyegeranyo hanyuma abo bakuru bihugu bakazoraba ico bashaka gushikiriza sino je mbona ko atakintu cyafite ubwo bakirimo ahubwo harimo umwizero yuko abo bakuru bihugu bazahamagara abanyepolitike bari hanze bagashaka gutaha kugira bitegurire amatora y'u 2020
murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufite ciza uratwumva
ndabumva amahoro cyane
amahoro irindi zina naho uhamagaye
nitwa Neptune
uhamagaye bihe
ni makamba
ufite ikibazo cyangwa icyumviro uterera
ni icyumviro nterera
yego
ego uko ibyo biganiro byagiye biragenda twarabikurikiranye aho na leta y'u Burundi cyashoboye kubyitaba kuko twumva yuko hatumye bajya abantu bashatse gutembagaza ubutegetsi kandi twumva yuko abantu batembagaje ubutegetsi ari icyaha gihanwa n'amakungu rero tugatangazwa cyane n'ukuntu amakungu yasosiye inda ava abo bantu bakubise kudeta hako bashyira imbere y'ubutungane yarashaka guhinga ubu leta igihe cyose izo bibona yuko abantu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bazoba batumiwe muri iri biganiro yuko bakicyo kita kuko barashe gusesa amaraso menshi y'abarundi ntagiyeho bijya bintu bizakuba nicyo bakimaze kukimeza abatahirwa n'ubutungane nabo twabasaba yuko boza bakatubwira imigambi ngaha mu Burundi hanyuma tubashimye tuzobatore murakoze cyane
murakoze dufise kandi naze uratwumva
Eko ndabumva.
Irindi zina naho uhamagaye?
Ni Natere ndi Bujumbura, Natere ndi wabiki.
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Ni kimwe nk'ikibazo.
Yego.
Murabona tuko tufatiye cyo biganire biherutse kuba Tanzania. Naho leta yundi kitaze duwe dufise ikibazo cyatuvaza abantu bari mu police. Gushikisa ko ataki ntuko baditse giko kirakogwa. Bo bitegura iki gukorera nk'abarundi babisiga mu gihugu kugira ngo izonjane gihere. Ama se inshono cyane saba leta nayo nk'intererano nuko yobandanye ikora ku nyungu z'igihugu hama ntikoreye ku masantima yaba bari hanze badashaka ko igihugu gitera imbere murakoze
ngaruke kuri Faustin iyo ngingo y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya yo kubandanya ibyo bihano mwibaza ko yafatiye kuki
bo ubwambere hoho ibyo by'imigenderanire y'Iburaya n'ibihugu ya Afrika cyangwa ibihugu biri mu nzira y'amajyambere birafise ingene bitunganijwe hari amakoro yasinywe haba amakoro do Cotonou cyangwa amasezerano y'Ipari birafise ingene bitunganijwe igihe hari ingorane zije hagati mu migenderanire bijyanye n'ibintu by'agati akazi na mushanga n'ibindi ashobora kuvuga ati birahungabanye muri iki gihugu kanaka cyangwa kiriya birafite amateka bigenga rero hari igihe imigenderanire usanga itosekaye hanyuma hari biba biriko birasabwa igihugu rero kimwe n'ikiba cariyemeje ico gitegeza gukurikiza canke ivyo gitegeza gushira mu ngiro ivyo rero bagenda bivariwa bukebuke mu biganiro bariko baragiriranira kugira ishuri kuva mu nzira ivyo rero si Burundi bimaze gushikiraho yaho n'ibindi bihugu bimaze kuba gutyo gihambaye n'uko ivyo biganiro bibaye bitari bigatora inyishu gushika uno munsi yongera n'ivyo babituma bingira n'ivyo biguma gutyo urumva mu gihe iyo nzira nyene y'ibiganiro yari imwe mu byari gutuma iryo tuza rigaruka mu Burundi urumva muri ico gihe bikaba itarahera bamwe nacyo kwa ati turafise impungi yo gukora ibyo biganiro bitari kubiraza ubumva icyo twovuga tuti umuti ugaruka iwacu kuko urumva n'imigenderanire y'u Burundi n'ibyo bihugu nabyo ikayifite amategeko bigira ku murya bya Corridor Cotonou mu gihe bitarava mu nzira rero nicyo twangurugize turatavuga tuti n'igihugu cyacu twokigira gute kugira natwe dusubire mu nzira y'imigenderanire n'ibyo bindi bihugu nk'uko ibindi biriko biragenda nibaza rero ko ari ibintu byama bikunda bihora bishika mugabo kandi biratina bigahera n'ubundi bazabizohera naho bitaba bitaheze uno munsi kuko igihambaye n'uko leta nayo ibihari ivuga ati mu byo nsabwa mbije hakiguru nugira na kahe cyanke kwivye umuteko kuko urabona umuntu arabareza bitaba ngo ati wewe leta kumbure igihugu cyangwa gifite impunzi hanze bakivuga abantu bahunze cyanke ibibazo by'agati akazi na muntu cyangwa bya demokrasi n'ibica ati irabakiguru ugira kugira bize bitora inyishu ibyo rero nibaza yuko ari ibintu bigenda biraganirwa
uko ariko biravansa kuko igihugu cyose kiba cyagiye muri amasezerano y'ikotonu cyane y'Itari kiba cyagifite ibyo cyiyemeje kandi biranditse ABCD ibyo gikora n'ingenzi biza biraraba ko byagiye mu nzira aho rero nta wivugura udashanagize ubutegetsi byabyanditse ingene bitegereza kugenda hano kiragira nce ingaruka ko gatoyi ico cuwo segisikize mugenda ariko turagira ikiganiro yari turabwira ibiganiro byabira hagati mu gihugu hari ibiganiro byabaye hagati mu gihugu by'abanyagihugu byari ibiganiro bisa n'uko bashaka gushyikiriza ingorane Burundi bufise ico gihe baragize akaraporo kanyuma k'ico gihe baravuga abanyagihugu ko bafise ibibazo bijanye n'ubutungane n'ibyo gateye akazi na muntu n'intwari ibereye n'agashomeri sinzi ko kwabo karaporo bagize naho hatasohotse raporo nini isohoke ntiboneke mugabo ujyarabirongoye Monseigneur Juste yaririkanye ibibazo abarundi bahanze ibyo rero bityo bitugunyisha n'abanyepolitike ko niba ari professionnel y'ibyo abanyabarundi barashikiriza ibibazo babona byufatirwa ko mugabo abanyepolitiki ni barongora igihugu n'ubaniganira kukirongora n'ubaja mu biganiro aho rero niho bavuga bati akabijya kabo niho kategereza kuba kajya ibiganiro niho bakabisozera kuko bari ibintu baratanguye hanyuma ikindi rero nuko icyo nacyo kuvuga ati waraheje gushikiza avuga ati atabashaje gutembagaza ubutegetsi cyangwa nizo ngorane nyine z'indyane ziba zadutse umuntu aravuga ati ibi byashyitse kubera mugabo nibaza iki kibazo cy'abategereza kuja mu biganiro cyari cyaratorewe inyishu aho leta yavuga ati sino gucana n'aba bari baragerageje bahuza bararonda nico gituma umuhuza avuga ati je naragerageje kuko aho leta yavuga ati abantu bashobora gutumirwa mu biganiro baragerageje bararondera abandi batumirwa mugabo ku muri iyo mitahe batayifise nabo rero bari Arusha ntamenye kukira muri mitahe n'abari baje Arusha ejo bundi mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze abariyo bose nta mitahe bari bafise urumva bari kugira ngo bati bahe shansi y'uko ibyo biganiro byubwira icyo bishyitse amfite ni ku nyungu y'abarundi si ku nyungu y'ukuvuga ngo nanakare ntitwebwe inyungu y'abarundi kuko izo dufise ibibazo impunzi z'abarundi ziri hanze nibaza ko hari ubundi bufise nyinshi gusumba twese tumenye ko dufite impunzi nyinshi hanze ni bene wacu urumva tugeza gutaha nabo bagasiba bakaza bakubaka igihugu urumva nibaza rero yuko agahaze karacyari iwacu ku bisanzwe tugeza kwaramwene tugatorera inyishu
yego nawe Innocent iyo ngingo yafashwe n'ubumwe bwa Buraya yo kubandanya ivyo bihano ku Burundi mubona ko yafatiye kuki nikihe mubona iyo ngingo yafatiye ko kugira ibandanye
je nibaza yuko iyo ngingo icyo yafatiye ko ni navuga ko ifise intumbero ya politiki kubera yego nko kayivuze Faustin ngo ari imigenderanire murazi amakore yagiye aba hagati y'ibihugu bya Buraya na Afrika narabikurikiranye cyane nibaza ko amakore yagiye aba kenshi na kenshi harimo imitego myinshi kuko iyo usezana n'umuntu akurusha ingufu wamushaka kwa muri kuramufukamira iminsi yose agaca ashiraho amakondisiyo agashiraho amapresyo murazi kigiye cyagiye cyica Afrika n'ibyo bya vita reconditionnalité usanga bashyiraho amakondisiyo menshi iyo bashaka gufashanya murazi muri iki gihe ibyo bita fond ya development in europeenne ya igira 14 basimikira cyane ku bintu bya demokarasi n'ibintu byerekeye agateka kazi na muntu ibyo rero babishimikiye ko kenshi na kenshi wacu usanga bitwaza ibyo bintu akaba ari ibyo bivuga ni nk'ikigwanisho kugira tubandanye dufise igisho kuri Afurika mugabo urabye abanyafurika nabo nta buhara na rumwe bafise kugira bagise igisho kubera i Burayi niho rero bitangarije kenshi na kenshi rero iyo bariko barafata ibihano nk'ibyo kwama basaba gushyira ku mareta cyane cyane yari amareta adashoboye gushyira mu ngiro inyungu zabo bagaca bateza gukoresha ibyo bihano kugira bashyire amapresyo ku iyo leta kugira yemere n'ibyo itari kwemera ikorere inyungu zabo banyaburaya gukorera inyungu za bene gihugu niyo rero nicyo gituma mvuga ko ari intumbero ya politike Uburundi bwarabyerekanye kenshi na kenshi yuko hari ibihugu bya Buraya bimwe bimwe byageze uruhara cyane cyane muri ibi biriko birabera mu gihugu cy'u Burundi nibitangaje rero kubona ibyo bihano bongeye kubishyiraho yari nk'uko navuga two form ya presyo ku biganiro bo nyine basabye yuko n'ibiganiro byobera yarusha kubera iki basabye ko ibiganiro byararusha kuko mu byagiye b'i Burundi abanyepolitike benshi bari ngaha ku butaka bw'i Burayi ari abo baguma bavugira baha amafinansi ma mu biriko yakozwe Burundi nibo bagiye basimikanga kugira barabe ko ibyo bintu byarusha abantu bo bijamwe ibyo bavamwe byo babije kuraba inyungu z'abanyaburayi aho kuraba inyungu z'abenegihugu naco gituma rero mvuga nti ibiganiro byabereye Burundi nahagira ngo karaporo ahubwo aragaya abarundi cefose nibaza ko akaba ari umuntu ari muri societe civile ntari kugaya abarundi ko bajya abarundi benshi bicaye bakayaga bagatanga raporo sakaraporo ni raporo kuko n'abarundi n'abanye politike muvuga bari kwatwara igihugu barabikoreye ko ari nacyo gituma n'imigambi rikirabona munsi n'amahoro yagarutse mu gihugu byafashije cyane iyo raporo yafashije nibaza ko nibindi bizokurikira bizobananya bigendera ku iyo raporo
cyari ikiganiro rero muri isanga mwari kumwe na Fidel Niyongabo waganiraga na Faustin Ndikumana uyoboye ishyirahamwe Tarseme na Innocent Bano umuhanga mu bya politiki na hariyo dusoreje ibiganiro byacu ku buhanga bw'ibyuma yari Engineer Peter Hadri na Fasili Gebehu na Eugenia Mukanguzi kuri mikoro mugira ibihe byiza.